VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa gatanu tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Inacho tuma rero una mugwi waje kugira ngo dufashe kurambya tugwe muri kazi kugira ngo abarundi duhaguruke nk'abagabo.
Uwo ni Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ubwo yatangizaga icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'Ukuri n'Ubwiyunge mu ntara ya Kayanza. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Ikaze mu makuru avugwa mu Burundi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo umaze kurenga 250,000, ni ukuvuga icyakane cya miliyoni. Ibi byemejwe na Melissa Fleming, umuvugizi w'iryo shami, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Geneva mu Busuwisi ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango. Uwo muvugizi avuga ko ibibazo bikomeje mu Burundi ari byo ntandaro y'ubwiyongere bw'impunzi. Fleming akomeza avuga ko impunzi 1,000 zihungira mu gihugu cya Tanzania buri cyumweru, 500 muri Uganda, 230 mu Rwanda, naho abagera kuri 200 bo bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri cyumweru. HCR ivuga ko ikeneye nibura miliyoni 175 z'amadolari kugira ngo ishobore kwita ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bihana imbibi n'icyo gihugu. Kugeza ubu iri shami rivuga ko rimaze kubona miliyoni 4 gusa, bivuze 3% ry'amafaranga yose akenewe. Igihugu cya Tanzania nicyo kiza ku mwanya wa mbere w'ibihugu byakiriye impunzi nyinshi z'abarundi. Tanzania imaze kwakira impunzi 131, u Rwanda rwakiriye 173, Uganda ifite 222. Mu ntara ya Kayanza iri mu majyaruguru y'u Burundi, kuri uyu wa gatanu hatangijwe icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'Ukuri n'Ubwiyunge bakunze kwita SEVER. Icyo gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro na Perezida Pierre Nkurunziza. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye icyo gikorwa.
Iryo semo ryo guhimiriza abarundi kugira bazotanga umuco ku vyabaye muri kahise ku Burundi ni gikorwa kirindiriye abagize umurwi SEVER. Musenyeri Jean Louis ari kwisonga ry'uwo murwi ashimiye intambwe ya kabiri umurwi arongoye ugiye gutera mu kumenya ukuri.
Comme nous dit la Bible, c'est la vérité qui nous rendra libres.
Nkuko byanditse mu gitabo cya Bibiliya, ukuri konyine niko kuzoduha umwidegenzo. Uko kuri niko kuzodukura mu gufatira ibintu byose mu kivunga. Uko kuri niko kuzodukura mu kwigunga byaranze igihugu cacu haraheze imyaka irenga 40. Nukuri konyine kuzokiza ibiguma byacu. Uko kuri nyine kongere itegure urwaruka mu kutajana nyabahururu na cane cane mu gukurikira ibihuha canke ibindi byoza birusamaza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye iyo semo ya kabiri yagarutse kuri kahise kasutamitse u Burundi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yanatanze akarorero ku rufugu incungu y'intahe yo kwikukira n'umuryango wiwe.
Abarundi bari ngaha muribuka neza yuko kuva tukibona intahe kwikukira twaciye ibibazo bikomeye cyane. Twarabuze umugani watari umugani budodo bwo mu gasore, ndetse n'abana b'imwe babiri, umwe yari akwije ndabunyakiri ubundi amezi atatu, ndetse n'umukenyezi wiwe arakurikira ataco bazira. Inacyo gituma rero uno mugwi waje kugira ngo dufashe kurambya tugwe muri kazi kugira ngo abarundi duhaguruke nk'abagabo. Uko basokuru bamaze bati ubugwa ni kimwe, ingorane ni kugumayo, igikenewe ni kuvyuka twagubuka tukubaka igihugu.
Petero Nkurunziza yiteze ibikorwa byiza by'umurugujejwe gutohoza ukuri kuvyabaye mu Burundi afatira ku yindi mirwi yabayeho mu bihugu avuga ko byahuye n'ibyago byinshi abanyakayanza biteze ku uwo murwi ugiye gukora atabuhengamiye umwe mu banyakayanza yabwijwe rya Amerika ku uwo murwi wari waratevye akabusaba gukora ningoga kugira ukuri kumenyekane kuvyabaye bivugwa nk'ibihuha
turiko turaraba umugwi Sevier oza wisunze ukuri utaravye utumvirije ku ruhande canke se abandi kugira ngo ntibashikirize ibitari byo kuko abantu benshi barashaka gukoresha abantu ko batari canke se wo kwisunga by'ukuri kuri nk'ukuri nyene wo bashikiriza ivyo babona canke se byabaye.
Musenyeri Justin Welby aserukira idini rya Anglikane kwisi ubari mu rugendo hano mu Burundi yabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Musenyeri Bernard Ntahoturi arongoye ishengero Anglikane mu Burundi yamenyesheje ko ivyo bavuganye n'umushitsi ahanini byari bishingiye ku kunywana hagati y'abarundi
bavuganye ibyerekeye kunywanisha abarundi yuko abarundi bakwiye gusubira hamwe urumva rero ico bavuganye ico bakoreye hamwe ico basengeye nuko abarundi basubiye kwikubita gashi kandi bakamenya yuko ari igikorwa cyabo gusubiza hamwe kugira ngo ntibasambure ariko ahubwo mu budasa bwabo bubake
isemo ya mbere mu kiringo cy'umwaka umwe hafi n'igice umugwi Severe wari kutegura amategeko n'ayandi mabwirizwa uzisunga mu bikorwa byawo amahugurwa ku bakozi no kubagize uwo murwi ibirori byo gutanguza isemo ya kabiri iraba ibikorwa by'umurwi w'igihugu jejwe gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 gushika mu mwaka w'2008 byari byitabwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi abashinga amateka abakenguza amateka bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi n'abandi banyacubahiro ku mugwa mukuru w'intara Kayanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amwanya tubagezaho amakuru yibanda cyane ku gihugu cy'u Burundi. Abagore baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu by'u Burundi bamaze iminsi bigira hamwe ingorane zihanze igihugu hamwe n'icyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke. Fidelite Ishatse yitabiriye imwe mu manama yigirwamo ibyo bibazo i Bujumbura kuri uyu wa kabiri ushize.
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2015 hatangura ukwiyamiriza gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu Burundi yaciye atangura akajagari kahavuye kavamwo umutekano muke watumye bamwe mu Barundi bashengera abandi batizabo hati bagiye abafunzwe n'abayanti buca abo bukeye bati ntibwira.
Iyo mbona ibintu biri mu gihugu ndababara, ubu bwicanyi tubona umubyeyi uno munsi ashobora kuvyuka akaja mu gisagara mu gana ashobora gutaha muhira ngavuga ni ibyo byose bizohera cyane.
Agnes Nindoya n'umukenyezi akora umwuga wo kumenyesha amakuru ateye umutima uhagaze n'umutekano muke urangwa mu Burundi bwa none. Iyo ni imwe mu mvo yatumye abakenyezi bahagurukira ikibazo cy'umutekano babicije mu nama yo guhanahana ibyiyumviro hagati yabo yabereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Izo nama zabaye zari zishimikiye ahanini ikibazo cy'umutekano gihari hano mu Burundi na cyane cyane ku ngaruka mbi zacu zibonekeza ahanini ku bakenyezi. Konsulate abanyizi yarongora niko abakenyezi bahujwe n'ukwemera nimwe mashirahamwe yatunganije izi nama.
Umugore w'umupolisi, umupolisi apfuye arapfakara, umuvyeyi w'umumanifesta abuze umwana arababara, ari wo muri opozisiyo canke ku butegetsi arababara, hageze ubukomereka, hageze mama mwumva amagrenade batera mu masoko muravye n'abana n'abagore bapfa nibo barusha abandi. Ivyo byose ni ibintu bitubabaza.
Uyu mukenyezi ntahera gusema ayo magrenade amaze iminsi ategwa mu gisagara ca Bujumbura ateye umutima uhagaze abakenyezi bato bato bisunga mu kudandaza ivyamwa n'imboga muri bimwe mu bibanza yo mu mabarabara ari hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mukenyezi n'umwe muri bo ati barahamwe nayo magrenade.
Rero nk'ikintu rero kinini gituma duhagurika umutima ni ibintu by'umutekano muke kumbure ngubu umuntu arashobora kuyimvira ashobora kuzinduka ngende hariya kwa siyoni kurangura kubera umwanya n'umwanya baratera amagerenari cyangwa nk'ubu turi ngaho ucuruza nyine ufise ubwoba kubera bino bintu biguma biba namwe murabyumva kandi nibyo mwibonera hama mu buzima tubayemo nabwo muca mubona ubu n'igihe hari ubukene ngira mu tagira uko bungana.
Abitabye izo nama bava mu mihinga itandukanye y'igihugu ni ukuvuga ko bava mu ntara, mu madini, mu migambwe no mu mashyirahamwe y'abakenyezi atabigamye mu bya politiki. Mu kirundi bari amaze bati ibigiye inama bigira Imana ubwo butandukane bw'ivyumviro nibwo buzotuma bashika ku kintu kirama ntaza Josephine n'umukenyeza y'umugambwe wa Sanya Frodebu yari yitabye ivyo biganiro
ikintu twashimikiye ko nk'ubu tuvuye mu migwi twashoboye kubona yuko umutekano hose utameze neza nubwo turi mu bigambo bitandukanye ikibazo dufise ni kimwe kibazo kijyanye n'umutekano kandi naho buri mu mugambwe runaka canke muri muri societe civile ikibazo cy'umutekano kituraba twese nico gituma rero dushobora guhuriza ku kintu gikomeye naho turi mu byiyumviro bitandukanye.
Ayo manama agizwe n'ibiganiro yatunganijwe n'ihuriro ry'abakenyezi rihanira amahoro n'umutekano. Ayo manama yatunganijwe kuri uwa kabiri mu ntara za Bururi ahahuriye abakenyezi bo mu Rumonge, Makamba na Bururi. Byabereye kandi no mu Ruyigi ahakoraniye abakenyezi bo mu Ruyigi, Cankuzo na Rutana. Eka no mu gisagara ca Bujumbura ikindi kibazo cyabereye mu iyo nama hakoraniye abakenyezi bo mu Cito ca Rugombo muri Bubanza, Bujumbura Meri hamwe n'abakenyezi bo mu ntara ya Bujumbura iyo benshi bita Bujumbura Rirare. Icegeranyo kiza kuva mu vyiyumviro vyashikirijwe n'abakenyezi mu izina barimwo na gacumu k'ubumwe ku biganiro bigiye kuba mu misiri imbere hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Baranyizi igihe Consolata arongewe n'igwa abakenyezi bahujwe n'ukwemera n'imwe mu mashirahamwe yatunganije uruganda guhanahana ivyiyumviro hagati y'abakenyezi.
Aho rero n'ukwegeranya ivyiyumviro vy'abakenyezi tukabishira hamwe tukabitanga ari ivyiyumviro vy'abakenyezi. Icyo twashatse kwita agenda fam twebwe ntabadutumye nitwe twafashe inumbero yo kuja hamwe kugira turabico duterereye kandi abo bose tuzobibashikiriza ibiganiro ari bibera mu Burundi ari bizobera hanze byose tuzogenda tujanye ivyo vyimviro vy'abakenyezi.
Irwa n'icyo cegeranyo abakenyezi ivyo biyemeje kurangura urumwe witavye ivyo biganiro
nk'abakenyezi turi mu migambwe n'ukugenda tukigisha abanyamigambwe tukabwira n'abanyamigambwe baturongoye yuko injyane za politike zikwiye guhagarara kuko bihekura Burundi na Barundi. Ikindi nk'abari muri ma societe civile ba biyemeje yuko bagiye kuja mu mashyirahamwe yabo kugira ngo nabo baterere ba ibyiyumviro bafashe leta kugira ngo izinjyane turabe ko zohagarara.
Ayo manama yo guhanahana ibyiyumviro agamije no kuzobera mu ntara za Ngozi ni Gitega. Ingozi hazohurira abakenyezi b'Ingozi, Imuyinga, Kirundo na Kayanza. Naye Gitega hazohurira abakenyezi bavuye Imwaro hamwe n'abavuye mu ntara ya Muramvya no mu ntara ya Karuzi. Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Silvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi arasaba ko ibiganiro bihuza Barundi byabavuba nyuma yuko abakuru b'ibihugu bo mu karere batoye Benjamin Mkapa gufasha President Yoweri Museveni wa Uganda mu kazi k'ubuhuza. President Ntibantunganya yabwiye Ijwi rya Amerika ko nawe yishimiye itorwa rya President Mkapa. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wanjye Thomas Kamirinde.
Muvuga rero yuko President Mkapa aha rero nibyo ndi jewe. President Mkapa azi neza ikibazo cy'abarundi. Mu 1995 igihe yashikira kuba umukuru w'igihugu cya Tanzania,
icyo gihe nawe watwara Burundi.
Egome. Urabona yuko ariho icyo duca Burundi cyari gitanguye kuvugwa cyane. Ndibuka yuko ariwe yafatanya na mwarimu Nyerere. igihe yaza kugerageza kuganiriza abarundi na cyane cyane imigambwe sahwanya Frodebu na Iprona muri bya biganiro bita iby'imwanza hanyuma aho iburiye aho bishika urabona Perezida Mukapa yarabandanije be nanyereye gushika watumwa ko inama kwigenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1996 iyo nama twari twayigiyemo n'umushikiranganje wa mbere Nduwayo ikaba ariyo nama twasabiyemo yuko borungika inteko mu Burundi gukingira abanyagihugu ikaba kandi ari inama twari twiyemeje ko tugiye gutanguza ibiganiro tubikwira n'umugambwe SNDD ico yitwa SNDD ntari gwa SNDD FDD urimwo hanyuma president Nyerere agaheza akabumuhuza muri izo biganiro nawe president Museveni akarongora ico bitse mu gifaransa initiative regionale pour la paix au Burundi
ni ukuvuga nk'umugambi wo kugarura amahoro mu Burundi
ego
umugambi wa karere
hanyuma rero urabona yuko inyuma habaye ijya kudeta
muri 1996
igenekezo ya 25 ukwezi kwindwi mu 1996 hagaca hafatirwa ibihano iyo leta nshasha yari ije kugira ngo bayishyire ko ingufu nyinshi yemere kuzoja mu biganiro byaratebye birafata imyaka ibiri mugabe ibiganiro byaravuye biratangura mu kwezi kwa gatandatu mu 1998 bitangujwe na Mukapa ari umukuru w'igihugu cya Tanzania n'amasezerano yera twashitse ko rero tuyashikako ari wari umukuru w'igihugu cya Tanzania mbere ari we yakiriye abashitsi baje mu birori byo gushyira ko umukono kuri ayo masezerano urabona rero yarongera kurikira n'izo gushyira mu ngiro ayo masezerano gushika mbere mu mwaka wa 2005 aho yaheza manda yiwe urabona yuko ari umuntu rero icyo kibazo akizi jewe rero mfatiye kuri ibyo byose ndakubwiye nkongera nkaraba nuko mbere nikumva n'umukuru w'umugambwe SNDD-FDD abyemeza nkaraba nuko abarundi bose bashigikiye ibyo ginwa ryiwe ndabona yuko ari genwa rishobora gutuma ibyo biganiro bitari intambwe iboneka yoza mu maguru masha ikaruhurira abarundi urabona ibyo tumaze mu amezi 10 n'ukuri n'ibintu biteye ubwoba biteye agahinda
president ntibantunganya nagira ngo mbasabe duhamagare abantu batangire mwiganirire ubwabo uwa mbere ni Ferdinand wiriwe hari ikibazo ufitiye president ntibantunganya
ndamurango kije cyane mu kibere service ni banunganya
akomeye
igitekerezo cyane sise ndo tarangizirije no kubona ujya mukuru yaratowe bazohuza abarundi kuko giye kugira dufite wizero ko tugiye kuronka amahoro mu Burundi turasaba uwo muhuza wa Tanzania aje guhuza abarundi agerageze ahuze impande zose ntahengame kuko abarundi turabona ko merewe nabi kandi tugeze ahatemba vrama kuko iby'u Burundi birarenze urugero
Ferdinand urakoze reka duhe n'ijambo na Mugisha wiriwe
niyo neza
nawe ikibazo ufitiye president ntibantunganya
angiye ndamutse nyakubaha president wacu ntibantunganya za mbere bwoko bo ikintu nashaka kumubaza nashaka ndamubaze yuko neza abona ko ibiganiro bizotinda bikaba ari abyifato niwe umugambo uri kubutegetsa
ye urakoze Mugisha noneho duhamagare David wiriwe
niriwe
nawe ikibazo ufitiye president ntibantunganya
je nagira mbatswe uwo muhuza none ko yewe ri musepe ni ko bazokorana cyane atazokorana cyane ko mbona uwo mugabo mengo ntagomba kwemera ibiganiro bizobera mu Burundi cyane bizobera hanze
ye David urakoze
murakoze namwe
president ntibantunganya
murakoze cyane iyo uvuze kuganira no kuvuga yuko haganira abafise ico bapfa nta muntu muhuje kuri byose na hose wogira ngo tugiye kuganira ahubwo murakorana mukabandanya ibintu atangorane ubu rero ugiye kuraba iki kibazo cy'u Burundi ukabona ikitso yacu aho aho cavuye cavuye kukwiyongeza ikiringo ca gatatu cy'ukuba umukuru w'igihugu ca Petero Nkurunziza giteye kubiri nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi naryo tuzi ko ryaje rikomoka ku masezerano y'Arusha. Ufatiye ngaho rero ukaraba uti hoganira bande ucugira uti ku ruhande rumwe hari habashyigikiye iyo ngendo yafashwe na Perezida Petero Nkurunziza n'abandi bamushyigikiye baba mu mugambwe wiwe canke ahandi. Hanyuma ku rundi ruhande hakaba abatemera ibwirizwa nshingiro rihonyangwa canke amasezerano y'Arusha yibwirwa bakayaca kubiri. Abo nabo abatari bake benshi bahuriye muri Senarede giriteka. Mugabo kandi uraraba mu buzima bw'igihugu hariho n'izindi nguvu nyinshi zitari mu vya politike nkuko babivuga. Aba bavuga bati turi muri societe civile, abavuga ati ntabyicaro vya politike duharanira. Nabo nyene bari kumwe nabo barongoye amashengero, aba bari mu vy'ubudandaji narabonye mbere no mu biganiro byari byatanguye ko bari barimwo bakagira uruhara, tutibagiye abakenyezi n'ugwaruka bakagira uruhara muri ivyo biganiro kugira ngo turabe ingene tworonge inyishu ku kibazo ubona koko nkuko babivuze kigezeje abarundi. Harakantu gato nashaka kongerako, harabavuga ngo turashaka kuganira n'abandi bose atari Senared, ngo ntidushobora kuganira ngo nabo bavuga yuko bashatse gutembagaza inzego z'igihugu. Ahanagira nongere mvuge ndi ushaka amahoro hariho ibibazo urengera. Kimwe kurengera mbere hari n'ukubwiza abarundi ukuri nawe ukagendera ku kuri. Ugiye kuraba ibyabaye muri kino gihugu uwarenze kwibwirizwa nshingiro wa mbere n'uwo yihaye ikiringo cya gatatu kandi amasezerano y'Arusha n'ibyo bwirizwa nshingiro bitabirekura. Rero abo bose navuze avuga ngo ntibojamwo bategerezwa kujamwo turiko turondera amahoro. Iyo urondera amahoro rero uyarondera kuri uwo wese ashobora kuyaguha.
Noneho tujye kuri Mugisha, rero udafite icyizere cy'uko ibiganiro bizatangira koko?
Ibiganiro bizotangura ntagira ubwoba, nuko gusa buriya iyo ikibazo cha gusesereje kandi birumvikana wamushaka kw'inyishu izana ingoga aha ndamutegera. Ibiganiro bizoba nta yindi nyishu. Ntihazogira uwuhenda abantu ngo ibintu izi ngorane ziri mu Burundi azoziheraheza akoresheje inguvu, akoresheje ubwicanyi, akoresheje gutuza abandi. Ntihazogira uwugira ngo ibiganiro azoshobora kubica kubiri. Abice kubiri gute kandi abarundi benshi arizo bipfuza? Nta murundi n'umwe atifuza ibiganiro. Abice kubiri gute kandi ubona no mu karere hari korashyirwamo inguvu kugira ngo ibyo biganiro bikomere? Kuko ibiganiro bitabaye ngo haboneke inyishu n'ingoga, aka karere kacu kazoba kariko karashyirwa mu nzira mbi ishobora gutuma hongera kuba ingorane zikomeye cyane nka bya zabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo icyenda y'amajana icyenda na mirongo icyenda. Ibyo rero nta n'umwe mu karere ndibaza abyipfuza kandi yabishyigikira. Mbe ibiganiro byoreka kutaba gute kandi nge ubona ingene amakungu yose atakindi avuga atari uko ibiganiro. Nari kunasaba mukanya ibiriko biravugwa hirya no hino mu Bafaransa, umushikiranganji w'imigenderanire ati nibatange n'ingoga itariki ivyo biganiro byoberako. Abanyamerika bati nibavuge n'ingoga igihe ivyo biganiro byoberako. Muri inyo africaine ahi wacu bati bavuge n'ingoga ivyo biganiro aho byotangurirako. Ahubwo ntera kamo rero Perezida Yoweri Museveni na Perezida Mukapa bashinzwe rero kudutuma tuzafasha kuganira iyo tariki bayivuge n'ingoga. Aho tuzohurira harazwi ni Arusha, haramaze kuvugwa. Abaganira bariho, turiho, tugende ahubwo tuhurira abarundi ngoga utabishaka nawe tumubone tumubone uwo muntu yogagaza akanka yuko turonderera amahoro abarundi akanka yuko turonderera umutekano abarundi akanka yuko ubu bukene sinzi ko bakunda kubivuga ubu bukene abarundi batakibona ikibaraza n'ikibiriza turabe ingene twobugwanya nuko adakunda kubivuga ubukene bwarinje mu miryango ugende hari ubujumburu baze ugende ku gihugu hagati ubaze urabe ingene igihugu cugariwe imihora mbega ibyo bizodushikana hehe atari ku nyungu z'umuntu ese gisaka gukabantu ibyo nacyo nabyo ntawo byihanganira turondera inyungu z'abarundi bose nitugwanire inyungu z'umuntu umwe canke z'akagwi k'abantu bakeye.
David mwamushubije president ntibantunganye ko ibigano bizabera Arusha nawe yari yabajije ati ibigano bizabera mu Burundi cyangwa bizabera mu mahanga mwamushubije aho ngaho ariko hari yari yandabajije ati se president Museveni nawe azakomeza nabyo ndumva mwabivuze ndumva twakomeza tugafata nabandi bantu nabo bashaka ko muganira
mwongera ko gusa yuko
yego
ategere yuko n'abakuru b'ibihugu igihe bashingaye mabanga president Mukapa bavuze ko azokora ari cyababa cha president Museveni bazokorana rero je ndibaza gusa icabantu botegera bashatse umuntu afise ijunja koko mugabo kandi afise n'umwanya ukwiye atayine imirimo afise mu gihugu atayine imirimo afise mu makungu ashobora kwitaho ijoro n'umutaga icyo kibazo c'abarundi iyo ngingo yabashwe rero ni nziza ku Burundi ni nziza no ku karere.
Noneho duhamagare Nduwimana. Nduwimana wiriwe
iriwe neza Thomas Kamirindi
ikibazo cyawe
ego nico kibazo cyane nacha gukere kumubaza nacha kanda mwibarize none nkabo bahuza mumba kizokumba bazohuza ngaho oyi mu bindi bihugu uwo muhuzo wande yo bayitwa nde cyanke bo ari bande muduhere ku muco cyo ni cyakabiri cyagatatu nacu ibiganiro bizaba birongoye nabande bo babitwa bande nico niyo nterano yiwande murakoze
ye urakoze nawe president ntibantunganya
ibiganiro bibaye twavutse kwagira impande ziba zirimo hakaba nabandi bakora igikorwa cyo guhuza abazohuza ni president Museveni na president Mukapa basho kuba bahari bose ubuzo bari hejuru ni president Museveni president Museveni atahari president Mukapa uwo murimo azowukora.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na La Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mbere yuko dusoza amakuru yacu yo kuri isaha, tubibutse ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ritangaza ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo umaze kurenga 250,000, ni ukuvuga nibura icyakane cya miliyoni. Ibi byemejwe na Melissa Fleming, umuvugizi w'iryo shami, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi. Twababwiye kandi ko mu ntara ya Kayanza iri mu majyaruguru y'u Burundi kuri uyu wa gatanu hatangijwe icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'Ukuri n'Ubwiyunge. Icyo gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro na Perezida Petero Nkurunziza.
Duti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubararike andi makuru tuza kubagezaho mukanya isamo ya nigice z'umugoroba Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Shimire Fatuma Karala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edrwema ciao ciao